Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 19 na 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'icyo bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Mahabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoro bambiye gushikirizwa nanje Fidel Niyongabo. Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanse mu Burundi biharuro nyakuri yabo ntibizwi neza, ariko leta y'u Burundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mwaka w'2021 abana bo mu ibarabara bagera ku 700,000 mu ntara zose z'igihugu.
Mu kibano hari ibibazo byinshi, usanga abana bakubagurwa, ugasanga abana baragimwe ibarabara kubera ababyeyi batandukanye, birashika ugasanga habaye nk'urupfu. Iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo, urumva baheza bagahungira mu ibarabara.
Wani Felix Sindayigaya umuhuza bikogwa ku gwego rw'igihugu w'ishyirahamwe riharanira gukingira guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana OIDEB. Muri Uganda Kiza Besigye wo mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ari imyerekano yo kwicisha inzara ahapfungiwe itavye sentare kuri wa gatanu. Perezida wa Amerika Donald Trump yakiriye mu biro vy'uwo mushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi baganiye ku bibazo by'ubutunzi n'umutekano ku isi. Abakwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo mu M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri hafi y'igisagara ca Bukavu. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi, ntihagiraho muje. Tangwe ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda Kiza Besigye wo mu mugambi utavuga rumwe n'ubutegetsi ari mu myerekano yo kwicisha inzara ahapfungiwe yitavye sentare kuri uyu wa gatanu, igaragara ko afise intege nke. Eugene Mukankusa arabandanya iyi nkuru.
Kiza Besigye w'imyaka 68 n'umwe mu bambere batavuga rumwe na perezida wa Uganda Yoweri Museveni umaze hafi imyaka 40 ku butegetsi. Besigye yahanganye na Museveni mu matora inshuro enye, uyu amutsinda. Umwunganizi wa Besigye Elias Rukwago yavuze ko uwo aburanira yatangiye kwicisha inzara ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa kabiri mu buryo bwo kwamagana ifungwa rye. Ejo kwa kane Rukwago yavuze ko Besigye yararembye cyane ku buryo atashoboraga kuva mu cyumba afungiyemo, ariko kuri uyu wa gatanu yitabye urukiko rwa gisivili kumva ibyaha aregwa mu rubanza rutandukanye. Meya wungirije w'umujyi wa Kampala Doreen Kianjura akaba n'umwe mu bagize ishyaka rya PFF rya Besigye yatangarije AFP ati yari mu bihe bibabaje. Yagaragaye afite intege nke cyane, kandi igihe kimwe yagerageje gushakisha umwuka bidutera kurira. Kiza Besigye yitabye urukiko ari kumwe n'uwo bafatanyije muri politiki Samuel Lubega Mukaku, bivugwa ko yashishikarije urugomo ubwo bombi bayoboye imyigaragambyo yamaganaga ibiciro bihanitse by'ibintu bikenerwa buri munsi mu mwaka wa 2022. Ku wa kabiri Besigye ntiyitabye urukiko nyuma yo kohereza inyandiko yandikishije intoki avuga ko arwaye. Rukwago umwunganira yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ati niba atarekuwe azapfa. Umuvugizi wa gereza muri Uganda Frank Baine yatangarije AFP ati nibyo, Besigye muri iki gihe ntabwo ameze neza, ariko ubuzima bwe burimo gucungwa n'itsinda ryacu ry'ubuvuzi kandi nta mpamvu yo kugira ubwoba. Umuryango w'Abibumbye n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bwa muntu bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo guhashya abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu gihe hitegurwa amatora ya perezida ya 2026.
Urakoze Jeni kuri iyo nkuru. Abayobozi b'ibihugu bya Afrika bazohurira muri Ethiopia mu mpera z'indwi, bashaka gusubira kuduza ijwi risaba indishyi ibihugu byazanye ubucakara n'ubukoloni muri Afrika. Idonido kuri iyi nkuru na Geoffrey Mutagoma.
Uyu ni umugambi witezweho kuzarwanywa cyane n'ibihugu byahoze bikoronije Afurika, dore ko ibyinshi muri byo byamaze kugaragaza ko bidashishikajwe no gukosora amakosa byakoze mu gihe cyashize. Ibyerekeye izi ndishyi bimaze gufata intera ndende hirya no hino ku isi, ababirwanya nabo bashyizemo agatege. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko atabona ko zizatangwa. Abenshi mu bayobozi b'Uburayi bo birinze kugira n'icyo babivugaho. Mu nama y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe iteganijwe ya Addis Ababa muri Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru, abategetsi barateganya guhuriza hamwe bagena uko izi ndishyi zaba ziteye, uhereye kuzatangwa mu buryo bw'amafaranga kwemera kumugaragara makosa yakozwe cyangwa guhindura imikorere imwe n'imwe kuva mu kinyejana cya 15 kugeza mu cya 19 abanyafrika nibura miliyoni 2,500,000 bafashwe bunyago n'abacuruzi bo mu Burayi babajyanayo ku gahato kubagurisha nk'abacakara. Akanama gashinzwe ubukungu, imibereho n'umuco mu muryango wa Afurika yunze ubumwe kavuga ko ibiganiro ku byerekeye indishyi z'ibyo byabaye bikeneye kuzasuzuma imikorere n'ingaruka z'ubukoroni n'ubucakara muri iki gihe, harimo ivangura rishingiye ku ruhu, ubusumbane mu bukungu hagati y'umugabane wa Afurika n'ibihugu byateye imbere.
Radio ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda itegekeranijwe ko umugwi Hamas utangaza amazina y'abanyayisraeli babiri bagizwe imbohe uzorekura mu mpera z'indwi. Mu gusubiriza mu ndumane umugwi Hamas bitegekanijwe ko Israel irekura abanyapalestina yagize imbohe mu mpera z'indwi, ni nyuma y'uko umugwi Hamas usubiye gushira imbere amasezerano yo guhagarika ingwano wagiranye na Israel. Impungenge zari zibonekeje ku bijanye n'irekurwa ry'abandi banyayisraeli bagizwe imbohe n'umugwi Hamas inyuma y'uko uwo mugwi wagereje Israel ko yarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano kandi ariko igabisha gusubira mu ntambara. Umuvugizi w'umugwi Hamas Abdel Latif Kanua yatangaje ko badashaka ko amasezerano yo guhagarika ingwano mu ntara gaza asenyuka. Yavuze ko umugwi Hamas ushaka kuyubahiriza kandi ushaka kubona ko Israel iyubahirije neza. Kanua yanebaguye kandi ibyo yise imvugo iterabwoba y'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Yatangaje ko iyo mvugo idafasha kubijanye n'iyubahirizwa ry'amasezerano yo guhagarika ingwano yapfundiswe hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Leta ya Israel mu nyuma yaho yasubiye kwemanga ko umugwi Hamas utegerezwa kurekura mu mpera z'indwi abanyagihugu bayo batatu wagize imbohe. Umuvugizi wa Leta ya Israel David Masser yatangaje ko mu gihe umugwi Hamas utobarekura kuri uyu wa gatandatu amasezerano yo guhagarika ingwano azocarangira. Aya makuru yose agezwe ko yo hijya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu akaburungu.com, adresse za YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Ishami ryaho ni ryitaho impunzi ku isi HCR ryumvikanishije kuri uyu wa gatanu impungenge ku bintu birushirizaho kuba nabi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rivuga ko intambara yakuye abantu bagera ku 350,000 mu byabo muri iki gihe batagira aho bakika umusaya. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukanguzi.
Inyeshyamba za mama 23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda zafashe umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Kongo mu kwezi gushize kandi zakomeje kugenda zerekeza mu majyepfo, aho umwe mu bayobozi baho yavuze ko bishobora kongera amakuba ku bantu bari mu bice byari bisanzwe bicumbikiye abateshejwe ibyabo. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yatangaje abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi hifashishijwe ubuhanga bwa video ko abantu bagera mu 350,000 bavanywe mu byabo batagira aho baba, kuko amacumbi 70,000 yari yashyiriweho kubagoboka yasenywe mu bice bya Goma na Minova. Ibisasu bitaturikijwe nabyo bigihari byatumye habura umutekano ngo babashe gusubira iwabo. HCR ivuga ko hafi 70% by'inkambi z'Igoma zasenyutse n'izindi Minova zangiritse. Umuvugizi wa HCR Eugene Bayun yongeraho ati ubu abantu 100,000 ba mu macumbi y'agateganyo harimo za kiliziya n'ibitaro. Iri shami rya ONU ryongeye gutangaza ko ibyaha by'urugomo byiyongera kandi ko ari nako ibyago byo kwandura indwara byiyongera mu gihe HCR ubwayo n'indi miryango batabasha gutanga imfashanyo mu gihe cy'imirwano.
Tukivuga kuri Kongo, abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri hafi ku birometero 35 uvuye mu gisagara ca Bukavu. Umugwa mukuru w'intara yakivuye mu manuko. Ibindi kuri inkuru na Frederic Nkunikije.
Abantu babiri bakora ku kibuga c'indege ca Kavumu gikoreshwa cane cane n'abakozi b'amashirahamwe yakigamye leta n'igisirikare mu ngendo zabo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Babwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ko ikibuga c'indege ca Kavumu ca cugawe. Batangaje ko inteko za leta ya Kongo zamaze kuva kuri ico kibuga kandi ko zahavanye ibikoresho bya gisirikare birimo drone n'indege z'igisirikare. umuvugizi urunani wagwanye ubutegetsi Alliance Fleuve Congo AFC mu mfunyafunyo rurimwo umurwi M23 umutumwa ku rubuga X yavuze ko abarwanye ubutegetsi bagenzura ikibuga c'indege ca Kavumu n'ibice biri mu micungararo yacu. Hari n'undi muntu umwe mu bajejwe umutekano yavemije ni mu gihe imbere yaho amakuru yatanzwe n'ishyirahamwe ONU n'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'umurwi M23 yatangaje ko abagwanya ubutegetsi bashikiye ikibuga c'indege ca Kavumu. Amasanamu ya video yafashwe n'umuntu aba mu gisagara ca Kavumu iterokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters yashoboye kubona arerekana abantu bambaye impuzu z'igisirikare bariko baragendagenda mu gihe urwamo rw'amasasi rwariko rumvikana mu masaha ya kare yo kuri uyu wa gatanu. Abagwanya ubutegetsi bafashe igisagara gitoyi ca Katana kiri ku metero 11 uvuye mu gisagara ca Kavumu aho ikibuga c'indege giherereye. Amasanamu ya video yafashwe n'umunyagihugu waba mu gisagara ca Katana na yo nyene yerekanye abantu bitwaje ibigwanisho bariko baragendagenda muri ico gisagara. Yatangaje ko abasirikare b'umurwi M23 bariko bazibira ibarabara kandi bariko batera bagana igisagara ca Kavumu. Yavuze ko bamaze kwigarurira igisagara ca Katana. Abanyagihugu kandi bandi batanu batangaje ko igisirikare ca Kabamba kiri mu buraruko bw'igisagara ca Katana cafashwe ku munsi wa kane inyuma y'uko igisagara ca Goma kigaruriwe n'abagwanya ubutegetsi b'umurwi M23 mu minsi mike ishize. Abari mu myiyerekano barateye ikibanza c'ishirahamwe ONU na za ambasade zirimwo y'u Rwanda, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko berekana ishavu ku vyo bavuga ko ari kwivanga kw'amakungu mu bibazo vya Congo. Abari mu myiyerekano barasambuye bongera barasahura amabanka ambasade ya Kenya. Ikibuga c'indege ca Kavumu kiri ku birometero hafi 35 uvuye mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo Bukavu. Ico gisagara gifashwe byongera mu gihe cyofatwa cyogira ingaruka zikomeye ku butegetsi bwa Congo mu karere ko mu buseruko bw'igihugu. Vyoba vyerekanye kandi ko umurwi M23 waguye ibice ugenzura mu buryo butari bwibonekeze imbere yaho. Muri ico gihe perezida wa Congo Felix Tshisekedi ariko arondera ko amakungu amufasha guhagarika ingwano n'uruhagarara biri mu gihugu ciwe. Yagiye mu gihugu c'Ubudagi mu nama ku mutekano ikwibera mu gisagara ca Munich. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko iyo nkuru kuri uyu wa gatanu ku mbuga ngurukanabumenyi. Umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu yavuze ko perezida Tshisekedi kuri uyu wa gatanu ku muhingamo aza kuja i Addis Abeba mu nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Afurika izoba kuri uyu wa gatandatu. Ingwano muri Congo niyo izoshimikirwako cane mu nama y'iminsi ibiri izohabera. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaba impunzi HCR ryerekanye impungenge ku bintu bitera bimera nabi cane muri Congo. Yashirahamwe yatangaje ko ingwano muri ico gihugu yatumye abantu bagera ku 350,000 babura aho bakika umusaya.
Urakoze Frederic kuri iyo nkuru. Ikibazo cha Congo kandi kigenda gifata iyindi ntumbero kubiraba imigenderanire y'ibihugu. Inama nshingamateka y'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya yasavye ko amasezerano uwo muryango uherekwa kugirana n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yo barahagaze gushika ico gihugu kigaragarije ko cahagaritse kwivanga mu bibazo vya Congo no kurungika kw'isoko mpuzamakungu amabuye acukurwa mu bice bigenzurwa no mugwi M23. Temistoke Mutijima adushikiza ibindi kuri inkuru.
Uyu numwe mu myanzuro yemejwe n'inteko nshingamategeko kuri uyu wa kane aho yigaga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Inyandiko ikubiyemo imyanzuro igera kuri 30 yemejwe n'inteko nshingamategeko y'uyu muryango ijwi rya Amerika yaboneye kopi iragaragaza ko uyu muryango uhangayikishijwe n'uko ikibazo cy'intambara n'umutekano muke bikomeza kuzamba mu burasirazuba bwa Congo. Abadepite mu myanzuro yabo bamaganye bivuye inyuma ukwigarurirwa n'inyeshyamba za M23 ku mugi wa Goma n'utundi duce two mu burasirazuba bwa Congo zifatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iby'inteko nshingamategeko yavuze ko bigize iho nyangwa ridakwiye kwihanganirwa ry'ubusugire n'ubutavogerwa bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abadepite mu myanzuro yabo bagize bati inteko irasaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo na cyane ko kuhaba kwazo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano mpuzamahanga y'ishingwa rya Loni. Inteko Nshinga Amategeko yanasabye ku Rwanda rwahagarika bwangu gukorana n'inyeshyamba za mama 23. Aba badepite bavuze ko bababajwe n'uko uyu muryango utagiye ufata ingamba zikwiye zo guhangana bihagije n'iki kibazo no gusaba u Rwanda ushimitse guhagarika gukorana n'izi nyeshyamba. Inyandiko yemejwe n'abadepite b'uyu muryango iravuga ko ibihabanye n'ibyo uyu muryango wafashe izindi ngamba zirimo gusinyana n'u Rwanda amasezerano anyuranye. Ayarima yo mu kwa kabiri k'umwaka ushize wa 2024 y'ubucuruzi no kongerera agaciro amabuye y'agaciro. Aba badepite bavuga ko aya masezerano yasinywe hatabanje kuganirwa bihagije ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu bindi byemezo kandi inteko ivuga ko byafashwe n'uyu muryango hatitawe ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, harimo n'umwanzuro wawo wo gutera inkunga no gushyigikira iyoherezwa ry'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bikozwe mu izina ryo gushyigikira ibikorwa by'amahoro. Abadepite bati turasaba komisiyo n'inama y'uyu muryango guhagarika bwangu amasezerano n'u Rwanda ku ruhererekane nyongerera agaciro rw'amabuye y'agaciro kugeza igihe u Rwanda ruzagaragariza ko rwahagaritse kwivanga muri ibi bibazo no gucuruza amabuye y'agaciro yacukuwe mu duce tugenzurwa na mama 23. Turahamagarira kandi abo bireba bose kongera gukorera mu mucyo no kubuza mu buryo bufatika iyinjizwa muri uyu muryango ry'amabuye y'agaciro afite ibizinga by'amaraso. Iyi nteko yasabye komisiyo y'umuryango w'umwe bw'Uburayi kubutaha mu gusubukura imikoranire n'u Rwanda ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. U Rwanda rwasabwa kwinjira mu mugambi ugamije gukorera mu mucyo kw'inganda z'ubucukuzi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isanzwemo. Inteko y'ubumwe bw'Uburayi yanasabye komisiyo y'umuryango ndetse n'ibihugu binyamuryango cyo kimwe n'ibigo mpuzamahanga by'imari kuba bahagaritse inkunga batangaga ku ngengo y'imari ya Leta y'u Rwanda kugeza iki gihugu cyujuje ibyo gisabwa. Ibyo nabyo bikaba ari ugutanga inzira ku mfashanyo y'ubutabazi no guhagarika imikoranire iyo ariyo yose na mama 23. Indi nkunga abadepite ba EU basabye ko yahagarikwa ku Rwanda ni ya gisirikare n'umutekano ku ngabo zarwo. Aha bavuze ko ibyo bikwiye gukorwa hirindwa ko iyo nkunga yavaho igira uruhare mu bikorwa by'ubugome bihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inteko Nshinga Amategeko y'ubumwe bw'Uburayi mu myanzuro yayo yanasabye komisiyo y'uyu muryango ndetse n'ibihugu binyamuryango kubuza iyoherezwa ry'intwaro ku ngabo z'u Rwanda na mama 23 no kugenzura ko icuruzwa ry'intwaro ziva muri uyu muryango rikorwa binyuze mu mucyo. Abadepite b'ibihugu bihuriye mu muryango w'umwe bw'Uburayi banasabye inama nkuru y'uyu muryango gukaza ibihano ku bagaba b'ingabo bakuru ba mama 23, abayobozi b'indi mitwe yitwaje intwaro cyo kimwe na bamwe mu bagaba b'ingabo ba Kongo. Mu bayobozi b'ingabo z'u Rwanda basabiwe ibihano harimo General Major Nkubito Eugene uyobora divisiyo ya gatatu mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Harimo kandi General Major Ruki Karusisi, umuyobozi w'umutwe w'ingabo zidasanzwe w'igisirikare cy'u Rwanda RDF, cyo kimwe na General Major Emir Uvusha, ubukuri ingabo z'u Rwanda zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Imyanzuro ikubiye muri inyandiko yemejwe n'Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi isohotse mu gihe u Rwanda rwari rumaze iminsi rusabirwa ibihano no gukomatanyirizwa ku ruhando mpuzamahanga kubw'uruhare rushinjwa kugira mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora ubwo yavugaga kuri ibi bihano igihugu ayoboye gisabirwa, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa yavuze ko nta bwoba na buke ibyo bimuteye. Aho umukuru w'u Rwanda yagize ati
"Between dealing with existential threats and dealing with the threats to...
hagati yo guhangana n'ikibazo cyugarije ukubaho no guhangana n'ibikangisho byo guhana u Rwanda ku mpamvu imwe cyangwa iyindi, nta no kubitindaho, imbunda yanjye nayitunga icyo cyugarije ukubaho nkamera nk'aho icyo kindi cyo kitanahari. Ntabwo turimo guhangana n'ibintu bishya kuri twe. Twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'ishyano ndengakamere mu 1994, warangiza ukaza untera ubwoba unkangisha ibihano ngurampanira ko nirwanyeho, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye. Uyu mwanzuro mu itorwa ryawo wabonye amajwi y'abadepite 443, bane batoye oya, naho abandi 48 bifashe. Uyu mwanzuro ariko si itegeko.
Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu cyongereza canke lien mu gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'abana bo mu ibarabara cyabaye ndanse mu Burundi ibiharuro nyakuri yabo ntibizwi neza, ariko leta y'u Burundi igereranya ko gushika mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2021 abana bo mu ibarabara bagera ku 7,000 mu ntara zose z'igihugu, 90% bari abahungu. Ikindi 5,000 muri bo bari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Meri. Naho ONU ivuga ko abo bana bo mu ibarabara mu Burundi bashobora kuba barenga 10,000. Leta y'u Burundi n'abafatanyabikorwa batandukanye bama bagerageza gutorera inyishu ico kibazo kibandanya ciyongera. Kubera iki? Ni kibazo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabajije umuhuzabikorwa ku rwego rw'igihugu w'ishyirahamwe riharanira gukingira, guteza imbere no kubungabunga uburenganzira bw'abana OIDEB, Felix Sindayigaya aratangura asigura impamvu.
Abana bajya mu ibarabara kumbo nyinshi. Imbo nyamukuru nuko bajya mu ibarabara kubera babona ko ibibazo biba bari ko barabamwe imiryango yabo biba byabaye umurengera agasanga ntibiriko biratora inyishu. Ugaca usanga rero batoye inzira kujya mu ibarabara kubera kumbure baba babona yuko ari hoho bapfuma bashobora kuba babona ko umenga niho ibibazo bafite bishobora kugabanuka. Mugabo urumva bivana n'ugutahura kwabo kuko mu ibarabara nabo bahura n'ibibazo byinshi cyane kandi bitandukanye aho babitwa kuba ariko bahunga ibyo baba babaye mu miryango yabo. Mu kibano hari ibibazo byinshi, usanga abana bakubagugwa ugasanga barakubaguwe cyo gita maltraitance muri famiye, naho ugasanga abana barajya mu ibarabara kubera ababyeyi batandukanye birashyika ugasanga habaye nk'urupfu, naho ugasanga icyo twita instabilite y'amafamiye. Iyo rero abana iyo bamaze kubona bafite ibibazo nk'ibyo urumva baheza bagahungira mu ibarabara. Hari n'abandi usanga barabyawe ugasanga ababyaye ntibashoboye kubemera ndumva kimenga ntibagira aho bahagaze cyane guheba amashure ugasanga nimba yarafatiriwe n'ishure amaze kubona atacyo ariko arakora muhira usanga bacafata inzira mu ibarabara kuko urumva murazi ko iyo umwana atakimufatiriye aca agomba kwigenza cyane ababona yuko abayeho nabi agaca agomba kwifatira ingingo wenyine. Ibyo rero biri mu mpamvu twagiye tubona zishoboka zibaho.
Abana bari hagati y'7,000 umujyi muzima igisagara amaherezo ni ayahe?
Ni ukuvuga abana bo mu ibarabara benshi usanga bakeneye ibikorwa bakoregwa biza byishyura kuri za ngwane zatuma bava mu miryango bakaza mu ibarabara. Nimba yaje mu ibarabara kubera ibyo by'amashure abo bakeneye gusubirwa mu mabarabara, bakeneye gusubizwa ku mashure kugira ngo kazoza kabo kejo kabandanye. Nimba ari ubukene buri mu miryango bica bivyana no gushyikira imiryango yabo kugira ngo barabe mbega bya bituma byatuma baza mu ibarabara, mbega twobitorera inyishu gute? Harategekanijwe ibikorwa byinshi byokorwa kugira ngo iki kibazo cyabo namwe bagihagarare. Ateza ko ibikorwa byo gukinga kugira ngo agateka k'abana kubahirizwe muri komunote, kubahirizwe mu miryango kugira ngo ntihabeho abazamwe ko bazamwe barakubera ibibazo byabaye umurengera byabuze inyishu bagaca bigaragariza mu ibarabara.
Baranyizigiye Jean Paul, baranyizigiye
gukemura icy'abana bo mu ibarabara nuko habanza kuva ubukene buri mu banyagihugu. Leta yobanza gukemura ikarondera ingene yokura n'abitwa ngo baraje amashuri bakaburoka icyo bokwikorera bonyene.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite kuri telefone Muvunyi Siriro.
Amahoro amahoro rambara. Umwana ushobora kumukorera igishoboka cyose nk'umubyeyi pe birashoboka, ariko hari impamvu ishobora kuba naguha zirenze imwe zishobora kuba zatuma umwana byanga. Nuko mukora bijya bibaho yuko n'umwana ashobora kwigira kari akajyaye akakunanira akanga akajya mu muhanda na leta ikamukora igishoboka cyose bikanga.
Felix we, ibyo mujya mubibona koko umwana ufite ababyeyi bamwitayeho afite umuryango umwitayeho yanga uburere?
Nagomba mere nk'uwishura umwana wese mu bisanzwe nta mwana umwe ananira navuga ngo ni kinani. Ahubwo umuntu wese ariko aratwumviza umuntu utabura umwana w'umwe ni umwana nk'uyundi, gusa baba bakeneye kibitaho kugira ngo ibibazo byabo bafise byumvirizwe hama bitore inyishu hama ejo baronge uwafata mu mugongo kugira ngo ashobore kuba ko bagira kazoza keza.
inyishu nazo ni kubashira ku mashure kubasoriza umujyango abo bidakunda ko biga bakabigisha imyuga hanyuma nabo hama banatahuzwe kazoza kabo keza hama banagire implication y'umujyango nimbara baje mwe barakobera abavyeyi abase babavyaye babihakanye kobera bavutse buryo budaceye mu mategeko habe ibikorwa biza byo tumara ubutungane.
Radio ya Amerika i Washington DC hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika jo kuwa kane Perezida wa Amerika Donald Trump yarakiriye mu biro by'iwe umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi. Abo bategetsi bombi bategeye kumuka amasezerano y'ibijanye n'amasoko ntanga nguvu no kwivuna umwansi harimo n'inzira iyo kugira Ubuhindi buronke indege z'ingwano zo mu bwoko bwa F-35. Timishimwe raduha ibindi.
Perezida Donald Trump yavuze ko aya masezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhinde afatwa nk'intambwe y'amateka yo muri iki kinyejana cya 2021 izatuma buri ruhande rw'ubufatanye bw'ibihugu byombi birushaho gukomera. Aya masezerano afite ahuriye na gahunda ya Perezida Trump ijyanye no gusubiramo imisoro y'ibihugu byose bifite ubucuruzi bikorana na Amerika. Uretse guha Ubuhinde indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35, Perezida Donald Trump yavuze kandi ko guhera muri uyu mwaka Amerika igiye kongerera Ubuhinde miliyari nyinshi z'amadolari mu byo Amerika igurisha mu rwego rwa gisirikare. Ku ruhande rwa Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi yabanje gusa nk'utera urwenya avuga ko yiganye imvugo yabaye nk'ikirango cya Donald Trump yakunze gukoresha mu bihe byo kwiyamamaza agira ati "Make America Great Again". Aho Modi nawe yavuze ko yafashe iyi mvugo akayihinduramo "Make India Great Again", niho kuvuga ngo twongere tugire Ubuhinde indashyikirwa. Minisitiri w'Intebe Modi yashimangiye ubufatanye mu bijyanye n'ingufu cyane cyane ku nganda ntoya z'ingufu za nuclear no ku masezerano ajyanye n'iby'ingabo. Modi yagize ati iyo Amerika n'Ubuhinde bikoranye nibwo habaho ubufatanye bukomeye n'iterambere. Umubano w'aba bagabo bombi uzwiho kuba ari mwiza mu buryo busanzwe wabaye nk'uhungabanijwe n'itegeko rya Trump ryo gutangiza isuzuma ry'imisoro y'ibicuruzwa yakomojeho ubwo ari kumwe na Modi avuga ko ari ugushaka kugabanya igihombo cy'ubucuruzi bw'igihe kirekire n'Ubuhinde. Abanyamakuru babajije abategetsi b'Ubuhinde icyo babona nk'impungenge baba batewe n'ibicuruzwa biva cyangwa byinjira mu Buhinde. Umwe asubiza ko ikiva mu nama yari irimo kuba ari indi ntambwe igana ku masezerano akomeye ndetse ashimangira ko gahunda y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi ihamye kandi ikomeje kwiyongera ndetse hari icyizere cy'uko amasezerano nk'ayo azashyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka wa 2025. Abasesenguzi barimo uwitwa Daniel Markey ukora mu kigo cy'ubushakashatsi ku by'amahoro cya hano i Washington cyitwa US Institute of Peace bavuga ko Ubushinwa bufite uruhare runini mu biganiro byahuje abategetsi ba Amerika n'Ubuhinde. Undi musesenguzi akaba n'umuyobozi wo muri iki kigo cy'ubushakashatsi ariko gikorera muri Aziya y'Amajyepfo Tamanna Salikuddin yavuze ko ukuzamuka cyane kw'ibihugu bine Amerika, Ubuhinde, Ubuyapani na Australia bishobora kugira uruhare rukomeye mu kubaka ubufatanye n'abafatanyabikorwa bo mu karere gaherereye ku nyanja ya Pasifika. Uyu yemeza ko ubu bufatanye ari ikintu ubuyobozi bwa Trump buhanze amaso cyane. Undi musesenguzi mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ikoranabuhanga Rick Lossow yavuze ko mu gihe Perezida Donald Trump yatangizaga igifatwa nk'intambara y'ubucuruzi ku isi ku ruhande rw'Ubuhindi bwo bufite inyungu kurusha ibindi bihugu byinshi kandi hakenewe kureba ko umubano hagati yabwo na Amerika ukomeza kuba mwiza. Narendra Modi ubwo yari hano i Washington DC yanabonanye n'umuherwe Elon Musk ubu ukorana na Perezida Trump mu kuzana impinduka muri guverinoma ya Amerika.
Turakushimiye Tim kuri iyo nkuru. Aha rero niho tunasezeraniye mu makuru twari tubafitiye muri aka kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo ategugwe yongere abashikire kuri mikro. Mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi yashizwe hamwe na Nadia Taha. Tubike abantu yatubifuriza kuroranirwa no mu byo muri mwo naho ubutaha.